Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Ejo ku munsi wa mbere Burundi bwariutse imyaka 46 irangiye, perezida wa mbere itorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye agandaguwe. Perezida Ndadaye agandaguwe amaze amezi atatu ku butegetsi, hari ku igenekezo rya 21 ry'ukwezi kw'icumi umwaka 1993. Umugambwe perezida Melchior Ndadaye yarimo Sabanya Frederic hamwe n'abatetsi bafatanije urugamba rwa demokrasi ikana Barundi muri rusange baratangazwa n'ukuntu inyuma y'imyaka 26 ukuri kujanye n'abamugandaguye kutarashirwa ahabona, naho imanza z'abagirizwa bwo bwicanyi zimaze gutangura kandi n'amazina y'abantu bikekwa ko uruhara mu gihugandagurwa amaze gutangazwa. Mbega ibintu vyoba byaratumye ku rubanza n'amatohoza bidaca bitangura kugira ngo abakoze iryo bara bakubitwe intahe mu gahanga n'ibihe. Ibintu ku bwanyu byokorwa kugira ngo abagandaguye perezida Melchior Ndadaye hamwe n'abakoze ubundi bwicanyi bwose bwakurikiye buri mwuni gandagurwa ry'abana b'abanyeshuri b'i Kibimba barengukishwe imbere y'ubutungane kugira ngo bakubitwe intahe mu gahanga n'ibihe. Kugira izo manza zibe ku mugaragaro hokorwa iki? Kuri ibi bibazo byose rero mu kiganiro muri sanga twatumiye umwe mu batetsi bakoranye cyane na perezida Melchior Ndadaye kandi yari muri leta yiwe. Turi kumwe na perezida Sylvestre Ntibantunganya. Muriwe neza perezida Ntibantunganya.
Mwaramutse neza kandi ndaramukije nawe ariko bumviriza Ijwi ry'Amerika aho bari hose.
Murakomeye ngaho?
Yego turakomeye, mbona ka fakazuba kuri nimugoroba.
Yego.
Naho mu gitondo hari hazi utumwa.
Numva ari vyiza cane gose. Imbere yuko tuja cane cane ku matohoza ya matohozwa ya TVZ ika ku butungane butashikijwe mu gihe gikwiye, nashaka kuvuga mbere na mbere mubanze mudutware ku ijoro ryo rya 41 ukwezi kw'icumi mwaka wa 1993 muri mu bantu bagize ibyago umutambukanyi wanyu yarasize ubuzima. Murashaka kutubwira icuka cyari kihari muri iryo joro?
Erega ushaka kubitegera neza ntotangurira kuri iryo joro gusa, kuko inyuma y'uko Melchior Ndadaye umugambi saho wa Nyafudibu wari washize imbere amaze gutahuka n'iruheshi umwaka w'1993 ushika rero kuri iyo tariki ya 21 y'ukwezi kwa Gitugutu, harabaye ibintu bitari bike ubiraje uyu munsi byari nk'imburi n'ibyo byashitse kwa 21 Gitugutu. Ubwa mbere haheze iminsi ine gusa Melchior Ndadaye atowe, harabaye abanyeshuri kuri kaminuza bagize imigumuko batangurira kuri kaminuza mbura kandi no mu gihugu hagati byarabaye bagenda bigisha bavuga yuko atamatora yabaye, ahubwo habaye ibarura ry'abantu urishingiye ku bwoko. Baratangaje muri icyo gihe kubona uwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramaze gutsindwa kurushwa muri ayo matora ata jambo yavuze ninaba nibuka neza uwavuye hasi akavuga ijambo yiyamiriza iyo ngendo yari umutaganji wa mbere umushinga ntahe Sibomana Adriano aho haba ubwa mbere ubwa kabiri ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatandatu harabaye imikambi imwe yo kumuha abasirikare hari umusirikare w'umuriyete na umwe yagiye imbere yabo batangura ngo kugira ngo baze kurahaye ibyo bubwira by'ukononera n'ibyo kononuza bw'umukuru w'igihugu birimo biratera induru cyane ku buryo habaye mbere n'ibikorwa byakozwe harimo n'abo Melchior Ndadaye yarungitse mu biro bikuru by'igisirikare kugira ngo arabe ingene butanga amakuru yo gutuma abarundi batagira ubwoba muri abo yarungitse n'icyo nari yarungitse ahubwo cyenyine hano ndagenda marana igihe n'abasirikare muri leta major turiho turaraba ingene ibyo bikobyaniriza hanyuma cye ndibuka mbere n'ijambo nashikirije umutima wabyo kwari kuvuga ngo nta n'umwe ashobora kutwaka insinzi twiherewe na bene gihugu n'abanyagihugu ibyo biriko twavuga aho ha ubwa kabiri haza rero ubwa gatatu aho hari kugenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwindi hasigaye igime gusa ngo Melchior Ndadaye arahire aho rero byarakomeye kuko hari abasirikare batotse mu kambi n'amakoho baratera ku kirimba aho Melchior Ndadaye asigaye abandi hajya nyine bamugandaguriye inyuma hanyuma bahateye harabamo ingufu gushaka ko abantu batari bake babishyizemo gushaka kandi buka akapitene Rukindikizaniwe yari icyo gihe ari imbere mu basirikare bari bacumira umukuru w'igihugu yarafashije cyane rwose kugira ngo abo bateye ntibashobore gushikira icyo bifuza inyuma haragira n'abandi basirikare mbere bakuru baje batangura rero kongera gusubiza amakambi abo basirikare
ni ukuvuga ko hari habaye ibimenyetso ko ubutegetsi buzogorana cyangwa buzodurumbanywa
urumva ibyo twebwe tubibona tubyumva tubibwirwa byaratugora gutegera nicyo gituma tumaze gutohoza nko kuri tariki ya gatatu y'ukwezi kw'indwi twebwe twasanze mu bantu bari mu nzira yo gushaka gukora ibyo bara uyu munsi harimo uwari umuyobozi mishikira mu biro by'umukuru w'igihugu yari yatsinzwe amatora harimo n'uri musirikare akomeye yakora mugabo bari bamushyize mu kazi ka leta rashi grade ya major hanyuma rero inyuma twatohoje no hagira rero mbere n'inkuru turonka ivuye mu ishyirahamwe Onatel idushikiriza itwereka yuko mu ijoro abo bantu babiri mvuze bari bagiye kugerageza guca insinga z'amatelefone kugira ngo bazashobore kuvugana n'inyuma rero tumaze kubyereka wari intongo y'igihugu ni perezida Amerika wenyine yari mumungikiye yahize afata inkingo hanyuma arategeka yuko abo basirikare babiri buhagarikwa urumva rero ibyo ntibyabaye imbere aho sindakubwiye ibindi bintu twagiye tubona mu bya politikiyeho ni byinshi mugabo ntibyatanguye twabonye
uko ntimubivuga perezida ntibantunganya n'umengo abari kubakora ibyo bintu bari abantu bazwi
ego bari abantu bakora mu nzego z'igihugu ku ntwaro yarijije gutsindwa mu matora sinoza kuzadavugira amazina hejuru kuko siwo murimo wanje ibyo ni iby'ubutungane iby'ubucamanza kandi ndazi yuko ari ibintu bazi niva kuvuga ngo ngiye kwagiriza nako umugomba kugira ibintu uko byabaye ariko hakenewe nk'amazina ahantu yokenerwa nk'ubutungane batayazi umuntu arashobora kuyatangiza nta kibazo
ivyo nivyo bidushika na kuri ca kibazo nyamukuru twashikiriza ni kuki ubutungane bwafashe igihe kirekire gushika ubu kandi nkuko mubitubwiye bagize uruhara bamwe bamwe basa n'abikekwa canke bazwe
wewe ne egome urumenyeshamakuru wo ku radio ya Amerika mugabo ndazi yuko ubundi ubaye none uburundi kiyagihe ntubwene bwari buteye bwari uburundi bugiye gutangura guhinduka intwaro uko zimeze kuva mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na gatandatu gusha icyo gihe zari intwaro ubona kenshi na kenshi zari zubakiye ku bintu by'amacakubiri amacakubiri cyane cyane yari afatiye ku bwoko bakavuga bati ukamengwa hari ubwoko ariko bwonyine wagira uti bwatowe n'Imana kugira ngo butware igihugu abandi nabo bakagenda bagashirwa kure ibyo ni ibyo uzi hanyuma kandi yari n'intwaro yari ishingiye no kuba cakuri buriya y'intara ugiye kuraba ingene abantu bari bafite ubushobozi bukomeye bava mu ntara imwe harimo kure bakubwira ati harimo n'amacakubiri ashingiye ku miryango ni ukuvuga rero yuko rero buriya amahinduka yabaye kubahera abarundi ariko babifashe kurya tariki ya mbere y'ukwezi wa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na gatatu arabahinduka yari kugenda araza buhoro buhoro harya nta kintu kimwe cyari bwahinduke mu ndimi nzego z'igihugu gitunganyijwe nta na kimwe cyari bwahinduke
ubu ibintu byaba byarahindutse
kiretse urwego rw'inamashingamateka kiretse urwego rwa leta ariko ibintu byari byishyiriyeho abo nabo rero nibo bari bafite rero kubyo byahindura bari bagiye kubitangura hanyuma haca haza rero iyo kudeta no kuvuga rero yuko bije gutyo bica bigorana nuko rero no mu butungane abo bari bagize ibyo bintu baheza bakurikirana wasanga hariho ukugenda abantu bapfukirana buriya icyari cyo inyuma y'igadogo rya dadayi icyacu wagishinga cyari ikihe cyari uko tubaho cyari uko kandi abarundi tugerageza kuza turahoshahosha hirya no hino kugira ngo ibintu biyangare kandi nabo byayangaye ukagenda ugerageza inyuma rero niho hashobora guhita hakaboneka uburyo bwo kwigakirana icyo kibazo
ubu murabona ko ibintu imitima y'abarundi ishobora kuba yarahindutse cyane cyane nk'abarundi bashobora kuba bibaza bashobora kwibaza kugandagura nk'aba barongoye iyo nyifato isa n'iyarangiye ubu
aho umaza jewe icyo jewe nemera ubwa mbere kandi bifuza ko ariko cyoba kandi nakivuze kuva kera naravuze kandi ndabisubiyemo bifuza ko mu gihugu cyacu cy'Uburundi igihugu cyanjye cy'Uburundi ata mukuru w'igihugu yokongera kuva ku butegetsi biciye mu nzira ya kudeta ndabisabye abarundi ndabatakambiye ibyo bazobireke bihagararire hajya byanshikiye jewe ku igenekerezo ya mirongo itanu z'ukwezi kw'indwi mu mirongo itanu na gatandatu naho nyine iri kurambaza zerekeye imico dadaye erega bijya byabaye ku igenekerezo rya mirongo irindwi na gatanu z'ukwezi kw'indwi mu mirongo itanu na gatandatu kwabaye ukuhera heza ibyo bari batanguye ku igenekerezo rya mirongo irindwi na rimwe gitugutu mu mirongo itanu na gatatu rero jewe nkifuza ntibisubiye kandi jewe ndibaza yuko abarundi ibyo batanguye kujya barabitegera batanguye barabitegera kuko ibyo kugira ngo bizitire saba gusa bifuza gushikira ku butegetsi ni ingene nawe uri ku butegetsi uheza ukagenda wigisha abantu impinduka zabaye mu migenzo abantu bakamenya yuko hari ibyo guhindura hari inzira zerekanwa n'ibiri bashingiro ubwabo kandi muri izo nzira byerekanwa n'ibiri bashingiro ntihagire n'imwe izitirwa iguza abantu ko mishyira bakizana nama ndabivuga ndasubira aha mu Burundi wacu burya muri kamere kacu abarundi kugira ijambo ni ikintu gikomeye cyane rwose kugira ijambo urawumva niyo tugiye mu manza iyo abantu bari kuravuga babonye nk'abagiye kuvumba bakavuga bati umugabo ntavumba inzoga avumba ijambo agenda kumviriza icyaza n'iza nzoga agenda kumviriza rya jambo nicyo gituma umurundi atumva yuko mu gihugu cyiwe afite ijambo yumva ko hari ikintu n'ukuri kibuze muri we nicyo gituma buriya ibyo byo turiko turavuga ushaka yuko bitungira mu gihugu urafata n'izindi ngingo nyinshi mu bundi buryo mugabo kandi abantu bakunda ko afite ijambo hakandi byose hatsinda uburemere bw'ijambo aho gutsinda uburemere bw'inguvu
mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu nyine inyuma yaho perezida Ndadaye agandaguriwe abandi barundi cyane cyane bahurikiye umugambwe FDEBU barihereje eka baratangwa ubwicanyi nabo nyine bagandagura cyane cyane tukavuga abanyeshuri bikibimba ivyo bintu vyo ubutungane bwabo ko ubutungane ataco burakora ko ivyo kubwo bwicane mu isigura gute gushika muri iyi myaka yose heza
sinzi ni gutandukanya ibintu bwa mbere hoho jewe n'abandi niyo bari kayishyira muri iyo nzira dukeneye yo gusubiza hamwe yo kunywana hagati y'abarundi bitegerezwa kugira ikibanza gikomeye mu buzima bwa kino gihugu harabaye rero ubwicanyi bwakurikiye inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye ubwo bwicanyi icya mbere cyabuteye n'iryo gandagurwa y'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye kandi nashaka yuko n'ejo ndabisubiyemo n'ubu ndabisubiyemo yuko abantu bozaniye yuko igandagurwa rya Melchior Ndadaye ryari kumwe no gusenyura ubutegetsi bwose abenegihugu bari bamuhaye bari bamutije ko ari bamuhaye bamutije ko bari bamugize umwungere wabo irari rero abaciye agandagwa muri bya joro kugira ngo inzego za leta zizongere gusubira gukora umukuru w'inama nshingamateka icegera ciwe umushikirangaji w'igihugu hagati mu gihugu umushikiranga warajejwe ibiro bikuru by'iperereza urabe babura matari mu minsi ibiri yakurikiye uramata mu byakurikiye ahubwo uramatari w'ububanza uramatari wo mu Kirundo urabibura matari w'Igitega uramatari w'Ikaruzi urahare n'abandi bajya bakurikiranwa nuko nyine batadufashe natwe twari kwicwa jewe iyo bantora ugira simbaragiye muri cya kinogo umupfasoni wanjye twamushinguyemo nje barondera cyo barondera je ndiye azi ko biri bambona bari kwica jewe ibyo mpfasoni atari kumwica urumva rero leta abenegihugu bari bitoreye baciye bayica umutwe ku mukuru w'igihugu eka bayica n'umubiri kuko urabona n'abamurusha bose babagiye ko aho batagiye ko nabo baciye babiruka hirya no hino ugasanga ntibashobora gukora umutima uri mu nda erega mbaye nka wa wundi bati inda woyibaza uwayiraye ko jewe ndabizi kuko ibyo byose icyo gihe nije nari imbere urumva rero harakwitiye ubwicanyi uti harabaye ubwicanyi by'umukibimba bwagizwe n'abafodemu sinzi ko hari abafodemu icyo ndi cyo nuko bwagizwe n'abicanyi ababikoze mugabo bivuye kuri ibyo byo kwica umukuru w'igihugu ariko kandi icyo ndi ni uko inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu igihe Perezida Melchior Ndadaye agandaguriwe bambi igihe Majoro Petero yari agarukiye ku butegetsi yagize urubanza kwa bariya bantu bo mu Kibimba bagize mu Kibimba kandi ndazi yuko wari arongoye ishuri ryo mu Kibimba yaciwe urubanza icyo gihe urubanza rwo gupfa rwari rukiho
icyo kibazo turakigaruka ko Perezida Ndadaye yatubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean-Luc mwiriwe neza muri hega Jean Luc
ndi muna ya ujumbura
yego me mu nashaka kutubwira kazina kandi kikirundi
Jean Luc ndabagiri
duga kwijambo ikibazo cy'imbiro turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yigeze kurongora Burundi tukaba tuvuga cyane cyane ku myaka 26 irangiye ya Perezida Ndadaye yatowe n'abanyagihugu ubwa mbere agandaguwe tukaba turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'utungane duga ku ijambo kibazo cy'imbere
yego ngena girinda bikirazo yabaje mu Burundi kubona hageze itariki z'imyaka nganuko nta utungane bwari bwakora namwumva ko biko burakora ubu none yagiye yagenze gute kuva n'inyesha basisi bataragira hataraje ubutungane nyine ubumbiwe na bose bahuriye ku buryo ubu ariho duka kurumva baza baratuma ko ababigize kandi ababigize bagiye hari bazi bari basi n'abahanga akomeye ariko baguma bayabaha bazi n'ibyo bakoze barishe umutungane nk'ibyo bakamwicara nabi gupfuru n'ababaje bakoze
murakoze Jean Luc ikibazo cya Jean Luc Président Ntibantunganya n'ikibazo musana bishuye ariko ico bavuga nuko hariho nk'abantu babazwi ugasanga abandi bafashwe n'abantu bashaka ko bafite uruhara rutoyi sinzi ko mufite inyisho kuri ico kibazo abaje
ego hari ikintu cyo biri umuntu yotanga burya iyo umuntu wagize ibihiye ikirasha icamperagira sukuta kuraba uwatinyozisha ahubwo atangura kuyizinya hariho rero zo kudinya ugasanga umwe yateguye kuyiturira ahubwo ashyizeho ubuhinga bwinshi ngo rubanza utangure ariko urabona yuko inyuma aho hagiye agarukiye Major Petero Buyoya ariwe yatwara icyo gihe President Amerika ndabaye bahiganwa hagarukiye inzego zari zihari hari inzego za gisirikare hari inzego z'ubutungane urabona ko ariwe zayoboka nacyo gituma yaciye agira ati ngiye gutanga izo manza mugabo baziha intumbero bishakiye onyine jewe nama nivugira rubaza rwaciwe mu 1998 kuko rubaza baciye ninkina nicyo kwabaye gushaka kurondera ingene bogira imbabazi ababikoze cyangwa bohubya kugira ngo agere kugira amatohoza kuko ugiye kwa nyine rwaciwe biratangaje none wogira urubanza uriko rukurikirana abagiye rwandagura president Ndadaye n'abarya abandi bari kumwe hanyuma nkacyo tudani wandunganya nari mushikiranganji w'imigenderanire y'uburi n'amakungu nkaba nari pfantu wa Bekero Ndadaye kandi muri ibyo shataye bagenzi benshi barampaye bagenzi benshi urunga perezida Bekero Ndadaye urunga umukuru w'inamashingamateka Karigani Ponciano urumva umukegera ciwe bimaze ubutejire urumva umushikiranganji w'intwaro yo hagati Ndayikeza Yuvenali urumva uwarajije iperereza Ndikumwamira Ishare hanyuma ndeba kandi wari umukenyezi wanjye bakamwica akajya mu kibazo cyanjye hari abantu ngo ariko baca imanza ntibigire na rimwe bahamagara ngo baze kunyumviriza ibyumva ari ibintu byumvikana na gatoya oya nicyo turuba tubintu uko bitari hariya rero twebwe byaratugora rwose ntawo bihakana nubwo twe twifuza ko urubanza ruba twarabyifuza kuko buriya iyo habaye ingorane nk'izo imanza zigacibwa zicibwe mu buryo burongorotse biratuma igihugu gishobora kurengana neza izo ngorane aho kwamba abantu nk'uko tubibona uno munsi
kandi no mu gihe abakoze ubwicanyi bakubiswe n'igihe abakoze ubwicanyi bakubiswe intambwe ngahanga bidatuma atabandi bantu bashobora gufata kwihereza ibikorwa bigahise nk'ivyo tereka twibutse nshuti mwese ko muri kumabandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gerard mwiriwe neza
mutama namubwiza yo nshabwenge y'u Burundi
arakumva akandi kazina ninde
Gerard ndabishimana Gerard
duga ku ijambo ikibazo cy'imvyo
pole tukuri nabishimira mutumire yamana ntaryo atwibutsa ibya kahise iyo nshungu ya demokarasi by'ukuri twebwe n'intwari ya merangiringi niyo ya disipari bari kwira abana bato batwe twagiye turabyiga muzasegonde cyane muri za univerisite nari twagiye turabisoma ukuntu byagenze by'ukuri twumva nubwo ati dufite la moro ndala me parce by'ukuri ukuntu byagenze muri kiriya gihe wamengo nyatari ntabaza abo mutumire by'ukuri yaradendaguye ibintu byacyo bikurikira igihe ine nshungu ya demokarasi ibaye disitari akoze je dire de la reine parce que biri kwaraba by'ukuri yari inzigo bamufitiye by'ukuri n'izo zari bibabaje muri icyo gihe twebwe twagiye turabisoma uko nyene nkabaza uwo muyenshabwenge yuko ibi bintu yuko by'ukuri yo ukuntu wabona ukuntu muri kurakurikirana ubutungane ko wishyiramo ingufu by'ukuri kugira ngo hamenyekane abantu bakoze ibara nta urabona yuko izingane kwatiri tujyamwo dokeregeho sivile nizo zabaye inkomoko ubyumuzi urupfu kujya nshabwenge rero nkaba nshatse twese no kanya kubwira gusaba abantu b'icyabwenge bari mu kino gihugu yuko ibintu by'ukuri byose habona abana naho ryo byara bakatubara soma yuko hari
ahaama
haba kabikabishi kubwira ngo ntibisubire hama nkavuga ati urabona yuko ibintu byose ubugiye batabyitsa ngo rya politike by'ukurikiyewe nasaba yuko abantu barenganizwa bagiye babuyoya ntanyeka yuko bagiye barifite mu ruhara n'abandi bantu
Gérard, ntiduti manza reka tumuhe ijambo president ntibantunganya cyane cyane avuge ukuntu abona ingufu eka ingoga ziri mu butungane muri iki gihe kugira ngo ukuri kuja habona duga ku ijambo president ntibantunganya
Nindaza yuko mu nzira turimo turiko turagerageza kubaka igihugu ugiye kuraba ingorane cyagiye kiracamwo kuva twikukira gushika uyu munsi urazi yuko dukunda kuzapfusha amatariki kuriya leta y'u Burundi yigeze iba leta ikomeye kuko leta iba leta ikomeye yishingiye ku gushaka kw'abanyagihugu ikakubahiriza ikagushigikira aha rero mu bigize leta urazi yuko hari uhara rukomeye cyane ubutungane bw'ubucamanza ubutungane bw'u Burundi nabwo nyine ubu uriko burubakwa kurya kuva mu masezerano y'Arusha kane yakurikiye guhagarika intambara hagiye hatangura ibyo kubaka inzego za gisirikare zishobora kumvirwa kandi zikubahiriza abarundi bose bakaziyumvamo kurya hagiye hashyirwamo inzego z'intwaro cyangwa inzego nserukira bene gihugu naho nyine usanga abantu bose bumvamo ariko icyo ntigikwiye abakwiye kandi yuko abantu babigiramwo ubukerebutsi ubushobozi bakabigiramo kandi no gushaka no kugendera inzira nziza no gukorera neza abene gihugu hanyuma ho kubutunganeho ku bucamanza hatabaho rero no kugira ijunja rikomeye cyane kuko uburyo ubucamanza niwe ashingiye ku mabwirizwa ariko kugendera ko niwe agenda yorohereza abantu mu kubabwira ati wowe warenze ibwirizwa iri ngiki gihano ibyo bwirizwa ritegekanya ukabuzi yuko ayo mabwirizwa nayo ndiko dukubwira atabandi bayashyiraho atabandi bayemeza atabashinga batwe n'abakenguza amateka abo nabo babaserukira bene gihugu iyo nzira turashaka koreye ubu rero mu gukomeza ubutungane kandi nabwo bukiyambika agashambara n'icyo kibazo dufite uno munsi bukadufasha koko kurondera neza mu buhinga bize bakoresheje ibyo byinshi ariko icyo kigikwiye harakwiye kandi no guhinduka mu mitwe ya twebwe abanyapolitike tujye tubamenyera kwita ikibi ko ari kibi bize kuraba uwagikoze turabe ikibi umuntu n'ukuri yoza kuvuga ngo reka nze kuvugira abantu bariko bakurikiranwa kubera ko bagandaguye n'icyubahiro president Ndadaye uwa mbere muri kahise k'u Burundi yari yitorewe n'abanyagihugu uwo muntu je nokuyagandiashakiki
icyo
bashobora kuvuga jewe nkemera niyo yogira ati dusaba ubutungane mubikore mu muco dushigikire ubutungane bw'igihugu cyacu mubikore mu muco uzotuma abarundi tunywana abarundi kongera
icyo kibazo muha ni kibazo ihambaye cyane rwose mushikirije
yego kuko bicyo kuko yavuze ibyerekeye abana
yego
urabona ngo ni cyo Ndadaye yarashize abana Karigani yarashize abana bimaze ubute yarashize abana ndayikiga nuko bishare nuko umukase ni wanjye nuko twarasigaranye abana twasigaranye hanyuma kati Silivana nicyo kimwe yarashize abana nukuvuga yuko abo bana eka mbere n'ubwana wese w'u Burundi barakeneye uko bya byabaye bikabaginganikira ubuzima nicyo gituma ukuri rero kumenyekana ababikoze bagahanwa hanyuma bahanwe mbere n'imiryango yabo ikaronka indishyi z'akababaro abantu bagahozwa kuko bakubahojejwe n'ahandi bitubaje bigenda bigarukambi bigatuma mbere nuko byugurura no kuri dabwishye bwaje abantu bakamenya neza iyo bwaje uva
ikibazo
aho rero turafite turakora neza mu nzira izo tujanda mu kunywanisha mu komeza umwumvi hagati y'abarundi buriya ukuri niko gukiza si kinyoma gikiza si gupfukera gikiza si kuza kubesha gikiza uragenda ukabivuga nawe wakoze ikibi iyo aho tuti jewe n'ukuri nagikoze birakorohereza mu buzima bwawe mbere na wa wundi wagikoreye akavuga ikigongo
ayo n'amajambo akomeye cyane rwose kuvuga ukuri ni ikintu gihambaye cyane rwose ikamu uravuze n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ko abarundi cyane cyane bakwiye kuraba ikibi badakwiye kuraba umuntu yagikoze ico ni icyumviro gihambaye cyane rwose kandi gishora gufasha mukaba kandi mushikirije n'ayandi majambo akomeye avuga ati vuga ukuri ukuri n'ibintu bihambaye cyane rwose n'ibintu bihambaye bishobora gufasha abarundi eka kuva mu ndyane kandi mu ngorane bagiye baragira kuva mu myaka iheze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika turi kumwe na Gaspard muri iki gihe Gaspard muri neza
yerewe cyane
muri hega Gaspard
ndi mu gihugu cy'u Rwanda
mu gihugu cy'u Rwanda kandi kazina ninde Gaspard
Kerenge mana Gaspar.
Mu Rwanda muramajahe.
Eh?
Muramajahe mu gisagaraki.
Eh, fu muni muna akarere ku Bugesera. Onarayi urasirazo.
Yego duga kwijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoza twara Burundi tukaba turi ko tuvuga ku butungane cane cane ku bwicanyi bw'abaye mu Burundi igada gugwajya Mikyo Ndadaye umu Perezida wa mbere yatowe n'abanyagihugu eka hakaba hari abaye n'indi ganda gugwajya abanyeshuri bo ku ishuri ry'Ikibimba duga kwijambo ikibazo cy'imviro.
Bo yenda namushimira ku bisobanuro yagiye atanga kuko nabukurikiranye cyane kandi ubutumwa yatanze ni ingenzi pe navuga ni yenda nko ku bantu baba baragiye bakora ibyo byaha byo kugenda bagandagura umukuru w'igihugu n'abo bana bibaye ngombwa bakaba barashyikirijwe ubutungane bagahanwa bagabwa ibihano bibakwiriye numva ari byo byiza byo kubaka demokarasi mu gihugu ubundi ni ukuvuga ngo ubundi umuco wo kudana burya si mwiza kandi burya si byiza kubeshya mu gihe umuntu yakosheje rero wagiye mu wijanditse muri ibibazo by'ubwicanyi akagenda agahohotera nk'abantu gutyo guhanwa biremewe rwose agashyirwaho nk'ibihano biba bikomeye nicyo kiza cyo kubaka ubutungane ngira ngo namushimira ku byo yari yavuze gusa no kumwunganira
murakoze Gaspard agarutse ku kibazo mwashikirije eka nawe nyine yashimangiye ku bintu byo kuvuga kuri kandi agarutse ku kibazo cyo kudahana ni ikibazo kivugwa cyane rwose kandi ni ikibazo eka gikwiye kwicarirwa cyane rwose reka duhe ijambo undi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Sabutore mwiriwe neza
ya mwiriwe neza nitwa Sabutore
Sabutore rego muri hega Sabutore
nta kibazo Sabutore
Sabutore muri hehe
ya cyangwa mu gihugu cya Finland muri Europe
Finland akandi kazina ninde
nitwa John
duga kwijambo ikibazo cy'imvuro
ya murakoze cyane ku mijambo ndashimiye n'umutumire wacu nyakubahwa umutama wacu afite byiza tubwira byakahise turamushimira rwose hariho n'abatabizi byabaye bataravuka ariko mubashaka turamushimiye rwose icyo nagomba gusa kunganira no kubaza urabona uwo telefoni wawe wese kanatsinda niko bimeze kwavuga ku kibazo cy'ubutungane hanyuma tukabona igihugu cyacu cy'u Burundi ubu bitameze neza n'andi makungu bigasaba yuko nk'abari hanze urabona nk'abo bakiyeri buyoya bari hanze ntihazi rwose yuko kenta sinovuga nk'isura ariko ndazi ategeza kuko niwe yagifata igihugu kirya gihe akaba ari hanze none kuba igihugu cyacu kita nkanye n'ibindi bihugu ubona bizokoroha kugira ngo bahimitahe abo bantu batahuke baje kubaza ibyo bakoze mbe nticoba nico kinatuma ngira ngo izo manza zinateba kuko urazi gihe bibereye kuba 93 gushika no munsi imyaka myinshi cyane nkatanga karoro nko ku Rwanda Rwanda byabaye bisa n'ibindi imyaka ariko bobo bageze ku yindi ntambwe y'uguca imanza z'abakoze ibibi rero nkaba ndiko ndasaba umunyakubahwa perezida w'igihugu adusigurire ukuntu bizogenda kugira ngo bakorane n'andi makungu kugira ngo abo bafite bagirirwa bagire babate
kigurubanza
murakoze
si ubutore murakoze namwe reka tumuhe ijambo duga ku ijambo perezida ntibantunganye
ego ego bizavuze nibyo uriya simanza gusa gifasha ari ikintu kindi kindi gifasha niyo imitima y'abantu yateguwe igategurwa kugira ngo irindire ukuri kandi ifashe kugira ngo gushikirwe ubu rero harajamo inzira nyinshi n'inzira yo kumvikana n'ibihugu abantu bakaganira neza ingene bo byifatamwo kugira ngo gushikira neza bashobore gushikira neza ico bipfuza aha rero niho mvuga ndi harakenewe koko kwa hirya no hino abantu bategera icyo Burundi bwacu buri kubararondera bakabushigikira mu gufasha gushikira iyo nzira gushikira iyo nzira
so bigatuma dutera imbere ego tubibutse nshuti mwese ko muri kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jado mwiriwe neza
amahoro
muri hega Jado
ndi Burundi
ku ntega akandi kazi na ninde
cyando je nizigimana
nizigimana duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
cyakora mutsa uwo mutumenya ko wa prezida
arakumva duga ku ijambo
amikati narisi se
yego
kada amikati tuwa njene ichambere kuweri ki nje mkunda jo bakun mkunda kujibu ka jo zio kujamizo maandu zio nubawara gire nabi prezida kuchimu kuna ujibu ka mama tarichi yetu agedzemu chini nacho none kumu vuga iwi nujibu tunga kabuga iwi nujibu tunga ane bo abamwishe bo abagihari kugira ngo bashengeze bega leta ino munsi hari cyo yoba riko irakora kugira ugo rubanza rucibwe cyankwe cyane uracyari mu matohoza mwavuze ko n'umudamu n'umudamu wanyu yabara ari mu mbega kubganyu hari cyo amwe ko murakora kugira ngo rubanza rwa rucibwe muramubganye kugira ngo mujye mu ruhasha murakoze
murakoze Jado reka tumujambo prezidanti wantunganye duga ku jambo
nikana bado ico je ndi ko ndakora kugira ngo bije mu buryo ico ndi ko ndakora ni kigene mwafashe gukora koko mwampaye kugira ngo cyo kigikaniyo nabumviriza iradio yanyu ngabo kandi hariho ibiriko birakorwa n'igihugu canje nshigikiye ariko ngaha cyo muracane cyane nukumbisha abantu bose ibyo bibazo biraba twese abarundi yuko twese twunguka iyo ikibazo ngicyo kirose inyishu kwa amatori muri ziguri ziguri nubu nje ndamaze kubona yuko iyo umuntu amabi nk'ayo yashikiye wenyine mu mutima wiwe atiteguye ngo yitegurire kujya mu nzira yo gusubiza hamwe mu nje yo kunywana biranagora burya uwagiriwe ikibi niwe cyane cyane imbere ya byose akiza kwigurura akigurura abantu genda bavuga nti ngo umuntu yanyiciye umupfasoni wanje muri ari amanyembwa yo kuwa 21 gitugutu kiwe ku bwanje naramugiriye imbabazi ku bwanje ariko ikibazo aho kiri reka none igihugu nacyo cyaramugiriye imbabazi abenegihugu bagira bati mwene wacu yapfuye yishwe baramugiriye imbabazi aho nawe rero niho ategeza kuraba uburyo agira intererano yiwe na cyane cyane muri kino gihe turi mu nzira yo gukomeza umubano no gukomeza kumvikana hagati y'abarundi ibyo rero bigira gute iyo bigira mu kwemera iyo nk'ubutungane bumuhamagaye kugenda imbere y'ubutungane ari ugikugwera akagikugwera ari utunganirizwa agatunganirizwa mugabo kwa kurukamenyekana kugahita kugafasha abo bose kongera kumenya icyo bofata bagira bati nyabuda ibintu bigasubire mu gihugu cyo ndipfuza yuko nkabo bose ese nkungu umuntu wagira ngo ashobora kugira ikiganiro nguko ari kajewe ndi muri abo uvuze uti baragiriwe nabi dushobora kwicara hamwe tukaganira mugabo waje bugura ibitima bemera yuko ibivugwa ari byo niba bihakane kuko ugiye guhakana nacyo uri kuraterera ahubwo uri tuko uri kurabaza cyane gusumbya imitima y'abashikiwe n'ibyo byago yari iko biravugwa
kugirana imbabazi ni ikintu gihamba cyane rwose mushikirije tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent mirewe neza muri hega Innocent
ni kigari mu Rwanda mu kirere ka Nyarugenge
kandi kazina ninde
nitwa Ntezimana Innocent
Ntezimana duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
murakoze cyane ikiganiro nange nagikurikiye ariko nkibaza nise kuva ndade yagandagurwa kugeza na n'ubu ngubu ni gute haba harabuze nibura abantu baba baragize uruhare mu igandagurwa ese leta y'u Burundi yaba yarakoze iki kugira ngo ikore iperereza ryimbitse ibashe kumvisha abarundi bose ko wenda uwaba waragandaguye ndadaye yaba ari umuntu runaka ese ubutungane burimo burakora iki muri iki gihe kugeza ubu murakoze n'icyo kibazo kimwe na gifite
murakoze Innocent perezida ntibantunganya icyo kibazo asa n'uwacishuye ariko ko muri ngaho ku radio arashaka kubacira ku mayange mu majambo make cyane rwose munsi y'umuntu umwe perezida ntibantunganya Innocent ntiyariko arumviriza igihe mwashikiriza n'icyo kibazo
Deni kugisha gato mucira kuma konda bugira konda mugira mu majambo makenye oya reka ndamubwiye
akanya kariko kayihuta
haba urya byice bibwatwaye umukuru w'igihugu haragiye haba matohoza ngaha mu gihugu aba matohoza yagiye bigwa na leta y'u Burundi ubwayo iciye ku nzego zari zihari naho zitari bwakomere cyane ngo zishobore kugira uburyo bwo gukurikirana ibintu nk'ibyo hari amatohoza rero yagizwe na leta y'u Burundi hariho kandi n'andi matohoza yagizwe mu bundi buryo aragirwa n'amashyirahamwe yigenga cyange izindi nzego baravuga baratema ku rutoki bati ngaha harabaye ibi mugabo ndabo nyine bakagira bati ibintu byose bizoshoboka neza kumvikana biciye mu butungane biciye mu bucamanza aho naho nakubwiye rero ingene ubucamanza bwacu bwari bumeze kuri kiriya gihe niho nibazanye rero ubu mu byo mbere byotuma ubucamanza bushobora gutera imbere bukiyandika agashaka kuko ndabivuze ni uko bwukurikirana icyo kibazo muri kino gihe bukurikije koko amabwirizwa y'igihugu hanyuma kandi si ubucamanza bukora bwonyine n'abandi bahamagarwa mu bucamanza bakemera bakabitaba ntibagire ngo ngiye kwanka kwitaba ubutungane kwitaba ubucamanza na twebwe byashikiye baduhamagaye mu bucamanza tukitaba tugatanga intererano hanyuma umucamanza akazogira afata ingingo agira ati koko iyi ngingo ngiye gufata ishingiye ku kuri natohoje hanyuma ikindi harakenerwa ko mbere n'abandi waba afite amakuru atomoye kuko urashobora gusanga hari n'uwundi muntu mbere arashobora kuba atamenye n'abanyamahanga bashobora kubwira bati igihoshobora gufasha abarundi bikenewe bakabitanga kugira ngo bafashe abarundi kogorora icyo kibazo n'ibindi bibazo by'ubwishingizi bwabaye muri kino gihugu bibandanye bituzinamika
egomeye tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Fidele niriwe neza muri hega Fidele
izindi bujumbura mu Burundi
kandi kazira ninde
niyongabo Fidele
niyongabo Fidele
yego
nituka ku ijambo ikibazo cy'imvira
akabazo kandi nashaka kubaza nakavuga gutya
yego
kuba impapuro zifata abagirizwa cyangwa abakekwa ikandagwa ry'imyakwigendera muri kera byarasohotse mu ipapuro eske icyizere cy'uko bashobora gufatwa iyo barikomeje ntibari mu Burundi icyizere cy'uko bashobora gufatwa bakanamuka mu Burundi kingana gute barize yuko bashobora gufatwa iyo bari akarongi kugira kandi kandi ashaka ko bazana iki urabona ubutegetsi dufise ubu bumaze ku ntwaro imyaka cumi n'ine none kuva iyo myaka yose kuri bito yose no kubahagarika ubu ushobora kubarengeka mu butabera ubu kuri imyaka yose bari bamaze kuko yari ko atayikoze mu myaka ya mbere batujya ku butegetsi kugira ngo uko ni kujya abona twebwe twanjye twaruto murakoze
murakoze murakoze Fidele niyo ngabo mu kanya tuzantunganya naraba inshu kuri ibyo bibazo bibiri bitomoye mu waje ikibazo cya mbere kikaba kivuga ku kizero kari ko abantu bose bikekwa ko bakoze uruhara bafite uruhara mu bwo bwicanyi bashobora gufatwa ikaba karingukishwa imbere y'ubutungane mukaba kandi mufite n'amazinda ku byerekeye ubutegetsi buhari muri iki gihe bumaze imyaka cumi n'ine muvuga ko icyo kibazo butarashobora kugishikiriza ivyo nikibibazo mu kanya perezida ntibantunganya ahava bashikiriza ivyo nibibazo biri mu bindi bibazo byagumye bibazwa reka n'abanywanyi biri radio ijwi ry'amerika bateranye natwe uyu munsi bariko babaza ibibazo cyane cyane bijanye n'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye umutegetsi umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu aho akaba kari mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu amazinda rero yerekeye iyo myaka yose nka mirongo ibiri n'itandatu irangiye ikata abantu barashigwa imbere y'ubutungane ego niko amazina aramaze gutangazwa eka hariho n'abamaze n'imanza zimwe zimwe zimaze gutangura ariko gushika ubu nta muntu n'umwe tuzi arakwitwa intaye mu gahanga ku vyerekeye cyane cyane abagize abo abikekwa ko bagize uruhara muri ubwo bwicanyi ndabona telefone isa n'igoranye gatoya ariko mu kanya nibaza ko tuyibona reka mu kanya rero tugaruka kuri ibibazo byose ariko bibazwa na Fidele Niyongabo
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bishwe rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
deka tukugaruka Fidele Fidele president ntibantunganya aringa agarutse ku murongo ndashaka mu mwibarize ikibazo ibibazo mwari mwajijwe icambere cheke cizero ka ni cyakozwe no gutegetsa uhari muri iki gihe bwanze imyaka 14 reka musubire mu mwibarize ico kibazo duka ku jambo Fidele
ebyo kaje kandi kandi nashaka mbaze nyakuba waniki ashaka mbaze kuba mapozi yamagaza alakee kuganda kwa jina kuigendera Amerikano na dai vera sohote wali chigele kuzana vute chuko iyo bari wasa shora kufatu kwa karumisa mugota niri buhonda kujangu wa chiri jimangu kwa hivyo jiraka vili nacho mwara dukisubu huu vutege sikisua maze kutege sinyaka chini nini nimba nire aliko tukwa tuzi yuko zo au wakee kwa joganda gugwa nimba nire nangoi mpaka zasa usiyo maka nini none kubari bari ngiriye kugyanga mu myaka yose bayimare ku butegetsi atashobora kurenguka ubwo rubanza bakabikora ariko akiri imyaka nk'iyi yose bano byanjye bya
leta murakoze Fidele Niyongabo duga ku ijambo perezida ntibantunganye
ni mu rundi na muvise
yego
mu kirundi rero sinzi ko ari bwabone hamwe bita intaya yo kumugina. Burya mu ntaya yo kumugina iyo uyihamagarewe uhamagaye imbere y'intaya wahamagawe warumva yuko ari nzira ifashe kugira ngo ugorore kugira ngo igufashe gusubirana nabo wakoreye ikibi cy'icaha kuri yo nta kuri kuri uyo mutumba canke aho nyine kuvuba hamukabinya yuko buriya iyo hamagawe mu ntahe uko nabivuze kuva kera biragufasha wewe kugira ngo witeze imbere mu gusubira kwiyubaka wewe no mu gusubira kandi gutera intambwe iboneka mu kubaka aho hantu ba canye mu kubaka igihugu cawe icyo gero cya kabiri nacubagije kijye mu kibaza kuko jewe maze imyaka ubu igera kuri byogere n'itatu ntari ku butegetsi ndumwene gihugu w'u Burundi niko afise ijambo avuga ashobora kuvuga ijambo mugabo nta ngingo fata mufata ngo gira uko nuko nuko kandi noneho nasiguye tugitangura ivyagiye biragorana kira noneho no mu Burundi turavuga yuko ibigora bigora abagabo iciza ubwo twokora twese nuko twora batuti umwe wese hari mu byashoboye yoterera iki kugira ngo kuri kumenyekane kuri urwo rupfu rwa perezida Bikiro Ndadaye kandi namye ndavuga kuva kera ntangura sinagogo nyene no kuri ziyavuze indi zakurikiye kuko zari zitewe n'urwo rupfu tukaraba ingo n'imbando yabyo hanyuma tukaraba niyo byo ningine twobyifatamwo kugira ngo dukomeze ukunywana kugira ngo tumanishe koko abarundi
kandi no kugira ngo ubwo bwicanyi buranduranwe n'imizi aho buva hose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kubiza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Anise mwiriwe neza Anise muratwumva
mwiriwe
muri hega Anise
ndabumva ndagize mwiriwe
mwiriwe neza muri hehe
ndana mukije n'umutumire ndahaye na mwiriwe umutumire
arabumva muri hehe
nagira mbaze ejo nanye soma makuru kuri BBC hariho umuntu bavuga yuko ariwe yaracungereye ubuzima bwa perezida naho ariwe yatwara abacungereye perezida Melchior Ndadaye ko yitwa nimba gihenze izina ngo rutindikize
yego
yarasiguye neza ico gihengo yari ko arategura urugendo perezida yagira agire muri Ile Maurice mugabo aravuga yuko n'imbere yuko perezida Melchior Ndadaye nyine baba barashatse kumuhata n'ubundi ariko wewe arakinga arabangira bubanga ubwo wumva mu Burundi naho umwenga turatinya kuvuga ukuri yuko urupfu rwiwe hari abantu benshi baba bazi ingene byagenze ariko rero abo bantu babizi babivuge kugira ngo ubutungane buje ahabone nkasaba kandi nyine nakubahwa uwo perezida wacu kera inkuru nziza ntirya avuga yuko ariko araheza ikiringo kiwe cyo gutwara yatukore ibintu byinshi byiza n'icyo kintu agikore maze abakoze ayo mazi maze bashyira akaga mu Burundi bacibe urubanza
murakoze ego murakoze Anise ako kama muteye kuko abazi ukuri boje habona bagashikiriza ivyo bazi na kama na perezida Ntibantunganya yashikirije reka ariko turamuha ijambo agira ica bivuze ko imbere yaho reka duhanze duha ijambo ubundi munywanyi w'iradio Ijwi rya Amerika Nduwayo mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hega Nduwayo
ndi muri Tanzania
yego akandi kazi naninde
ni ntoza amatekere Nduwayo
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
kamera mukije perezida Sylvestre Ntibantunganya hanyuma demokrasi tuko turaraba isa niyatsimbataye ariko intambara ziracyahari urabye ngene cyuka cya politike gifashe neza ubwa mbere mbere ko aba gufite ibitungane nuko ubwa mbere banza gutunganya neza cyuka cya politike kagenda neza mu gihugu abahunze bagataha hanyuma ubutungane bugaheta bugakora bw'abarundi bwa mbere banze gutekana nayo ubu biko biravuga umutekano muke n'ibindi icyo cyose ambe cyo kwihutirwa nayo ubundi turabona neza ku rubanza rwo rusa no kwadindijwe ataki niko kirakorwa mu gihugu kugira ngo urwo rubanza rubye gute rushobore kuburanishwa kanatsinda bamwe mu bagirizwa baramaze guhunga bari hanze y'igihugu mbega bazofatwa gute icyo ni kibazo gica kiza hasigaye ni gukomeza demokrasi y'imihari abantu babandanye abantu mu mahoro n'umutekano demokrasi babandanye gusibatara murakoze
ndwayo president ntunganya ivyiyumviro n'ibibazo byajijwe na Nice na ndwayo tugakujana. Alo, muratwumva? Ego ni wewe ikibazo byabaje na ndwayo na Anise ubwa mbere na mbere hamwe na ndwayo
ari hace mwakanunumva
ego
yavuze iki kibazo cerekeye yuko ubwa mbere ari gukora kugira ngo umwuka wa politike ube mwiza ushobore gufasha ibintu nk'ibyo erega n'ukuronga inyishu kuri abateguye bagashira mu ngiro iganda kugwa rya president Mikino Dadaye biri mu bintu abantu babyifashemo neza biza bituma haba umwuka mwiza mu gihugu kuko nibyo namye mvuga nibyo zokwama mvuga iyo uko kuri kutamenyekanye uca usanga ari abakoze ibyo bara cyangwa mbere no mubagira bati byaradukoze ko hari abashobora kubikoresha ukundi mu nyungu zabo gusa aho kuraba inyungu za bene gihugu erega burya tuze turibuka uwagandaguye Melchior Ndadaye yahakanye ibyo abarundi bonyine bo bene gihugu bari bivugiye bari bashinze biciye mu matora ni ukuvuga rero iyo utaronse umuti iyo utaronse inyishu ishimisha kuri icyo kibazo ubusuzuguye abo nyene bari batoye uwo muntu urumva rero ko naho nyene harimo ibyo guterera kugira ngo umwuka mu gihugu ube mwiza jewe ndemera koko ibyo avuze kuko narabaye impunzi ndazi ingene kuba impunzi bibabaza nukuri nanjye ndi kumwe nawe ndateye akamu wese ashobora kugira ingingo afata icyo aterera nukuri agira icyo aterereye kugira ngo abarundi bose aho bariho turasipfuza bashobore gusubira mu gihugu cyabo umwe wese ibyo ashobora abikore bose baze tubikore haba muri leta y'u Burundi haba abarundi bogiye twe turi mu gihugu hagati abo barundi bene wacu bahungiye mu bihugu turondere inzira nziza yotuma umwe wese yizigira nibutse mbere ko turiko turavuga Melchior Ndadaye yuko mu bintu byari muri ajishinga mu 1993 kwari ugutahana impunzi zari zahunze mwaka w'1972 izo mpunzi zari zahungutse ariko icyagiye gutuma bongera gusubira mu buhungiro abatari bake niganda kwa Melchior Ndadaye y'1993 nicyo gituma nongeye kuvuga kandi burya gukomeza inzego zizewe n'abanyagihugu biri mu gukomeza n'ukuri amahoro
n'ubutungane. Mugusozera president ntunganya mu kanya gatoya cyane rwose akamumote y'abarundi muri rusange muri iki gihe biteguriye amatora mu mwaka uza mu kwezi kwa gatanu akamumote y'abarundi bose nakahe mu majambo make cyane rwose muse amasegonda 25.
Abarundi aho turi hose kuva ku bakuru gushaka ku bato nidutinye ukuri kurakiza nta numwe yishwe n'ukuri ukuri kurakiza na cane cane inyuma yo twamaze kwata inyingo yuko uko kusera uca mu butungane uca kukurekurira bira icambire kurondera no kunywanisha abarundi
president ntibantunganya ndagushimiye cyane rwose ku kanya matoye kugira muganire na radio ijwi rya Amerika turashimiye na engineer McLean yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala yegeranije ikiganiro turashimiye abaduteye akamu bose bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo vyabo turabashimiye namwe inshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza. ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye